yenerera no rwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Waruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Mwese muriko mumviriza Radio Inzamba gateka kawe ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu ducije nino ivyerekeye gateka ko mukenyezi uko kifashe mu gihe buca makungu ahimbaza umunsi wahari umukenyezi mu buhinga bw'ivyuma hari ino sa kubw'Imana Francine Kanyange niwe bashikiriza iki kiganiro
ndafise ijambo.
Uko mwaka utashe itariki 8 Ntwarane amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahari umukenyezi. Uyu mwaka ishirahamwe Onifam yawuhariye icivugo kijanye no guhagurukira agateka k'abakenyezi. Uyu munsi uzohimbazwa mu gihe Uburundi buriko buritegurira amatora. Amatora azoba abaye haheze imyaka 5 Uburundi buri mu njyane zatumye Abarundi barenga 400,000 harimo abakenyezi batari bake bata izabo bagahungira mu bindi bihugu. Tuzakurabira hamwe rero uko agateka ku Burundi kazi kifashe yaba abasigaye mu Burundi canke abahunze igihugu. Rwaruka Patrick ari mu Rwanda avuga ko hari bimenyetso byerekana ko agateka k'umukenyezi w'umurundi kazi katubahirijwe. Ibyo navyo bimubuza gushika ku iterambere
cacu aho kiri bitewe n'ibibazo kiko kiracamo bijanye na politiki. Urabona yuko n'agateka k'umukenyezi gasa nk'uko katitaweho cane. Aha ndavuga na cane cane uzosanga mu bikorwa bigaragara bibi usanga umukenyezi agira ihohoterwa rikomeye cyane na cyane cyane ko hari abusanga bafatwa ku nguvu muri iki gihe. Hari abusanga bicirwa abagabo, hari abusanga babayeho mu gahinda agahinda. Ibyo rero byose bigatuma wa mukenyezi adashobora kugira kuco yipfuza nkuko abyipfuza. Rero nasaba yuko leta ikwiye kwitaho umukenyezi kuko igihugu kidafise umukenyezi afise jo afise kazoza ni igihugu nacyo kitagira kazoza kuko aba bose babace mu maboko bose bayoboye igihugu cy'u Burundi abayoboye cyangwa bafise icyo bavuga mu Burundi nuko baciye mu minwe y'ababyeyi bazima bakabarira. Rero umukenyezi ni kintu cya mbere cyari gikwiye kwitabwa kugira ngo ashobore kubaho mu buzima bumuha kugira ibyiyumviro byiza, kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu, kumva ko nawe afise uruhara nk'urw'abandi mu muryango ndundi. Rero nkavuga ngo amategeko agenga iby'intwaro, amategeko agenga iby'umuryango akwiye gukurikizwa kugira ngo kagateka umukenyezi yategezwa kugira mu muryango ndundi ashobore kukagira ko mu buryo bwiza kugira ngo no muryango w'Abarundi uzo muryango muzima bitewe nuko umukenyezi ari we hangiro ry'umuryango, hangiro ry'igihugu bwa burenganzira bwiwe yabugeze ko.
Amisa ari mu Burundi nawe ati umurundi kazi nahabwa ijambo bikuye mu gihugu ciwe.
Ndavye mu Burundi nta gateka k'umukenyezi kahari kuko iyo aba kahari nta mukenyezi aba akomeye bashanka ngo akubagurwe. Rero nicyo kinyereka ko ata mukenyezi agifise ijambo hano mu gihugu c'u Burundi. Aho kisho mbona ni ukuri Leta ihari yo kwikubita gashi kugira ngo singira gateka ku mukenyezi kuko gateka ku mukenyezi karagera niwe aho mukenyezi akajamba fise kandi abakenyezi n'isi yose gishikwa inyuma nta mukenyezi yigira yo nk'ijambo kandi naho yo rivuga icyo mukenyezi avuze nk'ishumbirwa niyo mpamvu rero bagarukira gateka ku mukenyezi kuko barashaka kwiga ku mukenyezi kakihari aho kondere bareka no kuvuga ngo turafise ingingo yahari mu mukenyezi mwiyombi yahari mu mukenyezi kuba nk'uvugarukira agateka k'abakenyezi kuko nta kahari gushika mu munsi.
Dusubire mu Rwanda, Milene avuga ko murundi kazi atubahirijwe mu Burundi atumukenyezi yotunganirizwa kugira ngo umujyango n'igihugu bironke amahoro.
Turaje nk'ibintu bya politiki ko tuhitiyemo kandi tukirimo abakore benshi bamwe bamwe barapfakaye abandi barangajwe abandi basigaye mu ngo bonyine abasiga nabo baba barangajwe cyangwa tufatiye ko nabo nyine bashobora kuba baranapfuye cyangwa buri birengero. Muri icyo gihe rero umukenyezi uretse nyine ko aba ari umutima w'urugo nyine abateza kubifata byose mu ntoki akamenya kuraba abana akamenya kuraba urugo akamenya kubaronderera n'ibiki byose biba bikenewe agatika kiwe ntikubahirijwe cyane. Tutibagiye yuko hariyo n'abahohotewe hariyo n'abari mu maprison hirya no hino i Burundi. Umukenyezi yaratotejwe bishyize abashingantahe baba bagahunga cyangwa bakangazwa mara batoteza twarabumvise twarababonye. Ibyo byose rero bituma umukenyezi agateka kiwe biboneka ko katubahirijwe. Icyo kugwa ni iki? Turakeneye amahoro, turakeneye yuko igihugu gisubira kigatekana muri byinshi cyane cyane muri politike. Hanyuma umukenyezi agasubizwa ijambo, umukenyezi agasubira akinagura muri we agasubira akaronka ikibanza kimubereye akera. Umukenyezi akumva yuko afise ikibanza gikomeye yaba muri politike, nibamuha ikibanza gikomeye muri politike icyo gihe azashobora gusubizwa ijambo, icyo gihe azasubira kuronka uko yiteza imbere nuko ateza imbere urugo rwiwe. Umukenyezi mu gihe aba agateka kiwe katubahirijwe ni vyinshi bituma ahungabana muri we ugasanga n'ibyo ajejwe vyose nta kintu na kimwe gishobora gufata intumbero nziza.
Loic ari muri Afrika y'Epfo ati umukenyezi yarakwiye guhabwa ikibanza gikwiye kuko uko ibintu vyifashe ubu bituma agateka kiwe katubahirizwa.
Rwo yahariwe umukenyezi ishitse mu Burundi agateka kazi na muntu kariko karahungabana bimwe bidasanzwe abantu birirwa baranyuruzwa birirwa barapfungwa mbere n'abandi mbere bagatogwa biziga. Rero ibyo birahungabanya agateka k'umukenyezi kuko n'ahato bari umukenyezi afashwe afatwa umwana wiwe umufasha wiwe ubuzima bwiwe bukaba buri mu kaga. Rero mu Burundi nk'uko bisanzwe umukenyezi muri kahise yamye afise ikibanza kitari mu kibanza cyo gucuma wafata ingingo kibanza gito cyane turabonaho umukobwa atatorana iwabo gushika no munsi igitegeko biracagoye. Nuwo masezerano yari yarashyiriweho Abarundi kugira ngo ntambara zihagarare naho nyine barabatse numva ko abatse nk'uburenganzira kuko umuntu amaze gushiraho itegeko rikugabanya ubushobozi abahungabanije agateka kawe. Aha nuvuga nk'ibwirizwa ryagiyeho rivuga ko mu leta hoja ibice 30% by'abakenyezi 70% by'abagabo urumva agateka kabo ntikabakubahirijwe. Hari ibyo gutorana gushika none umunsi bikiri ikibazo nusaba leta ko yotangura gushiraho ingingo zikomeye cyane zo kubahiriza agateka kazi na muntu kamaze kubaho umukenyezi abarimo hama amategeko nayo amuha ubundi bubasha mwongera ubundi bubasha nk'igihe cyo gutorana n'igihe cyo kuja mu nzego kubice bingana ikaheza rikabona umurongo.
Tugume muri Afrika y'Epfo Armand wewe avuga ko agateka k'abakenyezi katembere muri ibi bihe.
Icyo mbona n'ukuri kuri na mwaka tugezemo abakenyezi Dada muna kaya era barakumiga cha inwaro nukoga bijanye nukukora ujitandukani aliko tige ukurawa mwino mwina kutugeza mwa awakenye zizema agachi tulawuna kwa kadu za hejuru ukuli kareko karagira kukwe gulu kemeshi ya chame kwa hiki ni chambere mbona mwunze gozo sigiriziki hugo igitina gula kirimu kuko tura dekera awakenye zinwawi mwela kuja mwisoda aliko uya warawabu ilati uyumba kwa ishogo ye asungubu nakarwewe naze abu mpolisi abu mwisoda kuwa kigeho gurumba barahamagarwa mu buzi bwose kuba ubwo bwo mu gihugu tokwi ikindi cyakabiri tigiye kuraba ubuhuya urabona mu nzego bidize leta barabwira ati ushobe kuba mu stanteri uramacaye ushinga amateka uko mbere turize n'Imana ubu arabona warayatwereka yuko byose bishoboka arerekana agaciro kabaho gahagaze yuko nabo batakunigwa yaradepondiri mu bakandida kandi turashima cyane n'intambwe cyane ishimishije yerekana ko igitsina gore nacyo kitariko kirakunigwa hama icyo twakangurira abakenyezi tukongera tugakangura na leta ihimirize imobilize abakenyezi bijukire kujya mu nzego mu mashyirahamwe
jambo tukiwanda nize kugwaruka ruri muri Tanzania Arthur ari mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu ati abakenyezi baraho nyangirwa gateka mu buryo butandukanye
gateka ko abakenyezi ikuba hirijwe ariko akabiro kambere gakomeye cyane gutwara birako nkaho twumvise mu minsi heze ingomera ku rutare rw'ibihano ibihaya by'imikarashishi ibyo byaririmba ko bamaze bafata ku nguvu babyari abana bibomera kure urumva icyo ni kintu gihambaye cyane cyerekana ko gaseko k'umukinyizi katubahirije hariho abakinyizi baba bahohoterwa no guhohoterwa kw'abagabo b'abakinyizi icyo ni kindi gituma gaseko kabo bakinyizi katubahirije niba muri rusange agaseko k'abakinyizi ntikubahirijwe nk'uko bikwiye ko amategeko yubahirizwa hanyuma agateka kazuba muntu kakongera kakubahirizwa ubucamanza bukigenga bugacungamiriza bose nk'umucuruzi yahohotewe yitwaye ubucungano ukamucungamiriza kuko uko tubona kino gihe ubucungane ntibyigenga niyo umucuruzi yahohotewe ntibamucungamiriza nk'uko bikwereye
Madele nawe ari mu ikambi ya Nduta abona ko hamwe hoba indongozi z'igihugu nziza zubahiriza umuntu wari we wese n'abakenyezi agateka kabo ko kubahirizwa
nakeka ko murundi kazi igiye mpaye nitegereza ntabwo kubahirije kuko uno munsi babye ubuzima babayemwo bamwe bari ndani mu gihugu birirwa banyururiza abagabo babo bakaca babaho nabi cyane nk'abapfakazi mu buryo badatahura usanga rero bariko barahura n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye bitandukanye kuba bakwivanye n'ibintu bibi igihugu cyabo cyane bafite kuba kirimo nishu yuko habaho gukunda igihugu kuko habaho indongozi nziza zikunda igihugu zigakunda buri munyagihugu wese na cyane cyane umukenyezi agahabwa agaciro akwiriye mu gihugu kimwe cyamuzanye
Alex ari mu ikambi ya Mutenderi asaba ko abo babagirizwa gukorera amabi abakenyezi bohano kuko ataho akana ko agateka kabo gahonyangwa
turacara inyuma cyane kugira ngo dushobore kuzirikana umukenyezi camaze nibikorwa arangwa ninge naho hote namabi amushikako kuko tumaze kubona uko tugize imisi tuvyumva nk'abakobwa abakenyezi batwagwa muri Oman muri biya bihugu by'Abarabu kumbure kagateka kiwe katubahirizwe ubuga usanga kenshi abagore batanwa bana bakarera abana bonyene abagore barafatwa ku nguvu kandi biragoye kugira ngo bimenyekane kwijana kuko n'amaradiyo ntariko arakora neza kandi ibyo birakorwa cyane nabategetsi n'ibintu n'ukuri no buka kango nemeze yuko mukenyezi mu gihugu cy'u Burundi ubuzima bwiwe kwa buhagaze neza igikwiye ro gukogwa ubwa mbere nuko u Burundi abategetsi bohaguruka bagashira ahabona kandi bakemera bakumviriza umuntu yaje gutura ikibazo ciwe cyabikosa rikozwe n'umuntu mukuru no kuvuga umutegetsi canke umusirikare canke umuntu muto no kuri bahaguruke kandi bahane bongere bahashe abo bariko barakora ibyo bintu
ikiganiro ndafise ijambo tugisozerere kuri Mateo nawe nyene ari induta muri Tanzania arerekana ko abakenyezi batorohewe haba mu Burundi canke abahungiye muri Tanzania
kubwo tugeza ko kuko amashyira hano kweri kuko haturi abakenyezi barabahaye ijambo nkaho je nahungiye umukenyezi niwe gicirwa umuryango n'uwari mukuru w'umuryango no kujya gaforoma agahungi bw'umuryango ni nawe afite n'uburenganzira buniniya cyane kuri bwo ndetse no gukurikirana iby'umuryango hanyuma ngarutse mu gihugu iwacu naho ku byo twumva cyangwa tubona ariko biri ku birakorwa muri kino gihe ni ukuvuga agace k'umukenyezi mu Burundi karahungabanije cyane rwose kuko ubu mu rugo hari n'amateka agiye arenga ariko tuzi yuko umuntu ashobora kwihanirwa icyaha ubu abakenyezi basigaye bahanirwa ibyaha by'abagabo babo abakenyezi bagafungwa n'ibintu batazi abakenyezi ugasanga ariko arafungwa n'ibya politiki akanarimwo n'abakenyezi abakenyezi barahohotewe cyane kuko bikiza kije kiboneye umugabo kiza kubaza cyane umukenyezi hanyuma ikindi ndabona ko cyane numva kandi n'ibindi aho turi abakenyezi ni abantu bahuye n'ibyago byo gufatwa ku nguvu nk'ubu umwaka uheze arafashwe afite inguvu nk'ubu deni kandi no aho merereye arashobora gufatwa abakenyezi barenga 50 mu mwaka wose abo bakafatwa kubera ubukene byari buriho bagenda guhiga iyi ibyo rero bikaba byaragaragaye no mu Burundi aho abakenyezi hagenda gufatwa abagabo babo bikaba basanga abakenyezi mu nzu bakabanza bakagira virage abandi barishwe urumva ibyo byose byabaye ibintu bigahomera mu byo bikorwa ku rwego rw'abakenyezi ari nabyo dushobora gusaba ko kugwaruka dusaba ko abategetsi b'u Burundi bakwiye kumenya neza ko uko bandanya barenga agaseka k'abantu barengera agaseka k'abantu bagira igihe agaseka kaguma bapfunyanga kigahaguruke ko nyene kabagwanye kituza kandi kicyo kintu batuma uko no muri ubwo butegetsi harimo abategetsi b'abakenyezi no kubera iki badahaguruka nabo nyine ngo bavuge bavuga ati nawe nawe kuko igishyikiye umukenyezi wundi uno munsi ashobora kuba ari mu butegetsi akaba nafashe ibyo umukenyezi w'uwo wundi kubera umugabo we muri icyo gihe asanzwe ari muri opozisiyo bigashika nabo ari muri opozisiyo rero nabo gatoya kaza gusanga amasiga nyine ibarabe rero bagaje guhanana n'agatoya kabari kugira ngo nabo nyine bigeze neza ikintu cyabo
Wagiye gukora kure y'iwacu abana bato bato bareka gukina bagaca batangura kumira bamaza bati mama yagiye hehe ibanira bamugazi mauna imuhira cyari mukamarira
aha ni naho ikiganiro cyo kuri uyu wa kane ntwarane kigarukiye mu biseko ugwaruka rw'abigeme canke abagabo udashimishwa nuko agateka k'umukenyezi kifashe mu Burundi berekanye ko kubera ibihe Burundi burimo umukenyezi yaguma aho nyangirwa agateka basavye rero abarongoye igihugu cyo kimwe n'ubutungane gukora umwe wese ico ajejwe kugira ngo abaho nyanga agateka k'umurundi kazi bafatigwe ingingo zikomeye ikiganiro mwariko mugishikizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ibyuma hari Innocent Kubwimana turashimiye mwese mwadukurikiye naho ubutaha
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.